Imumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Ni Fidel iyo ngabo abaramutsa. Ugenzi wacu Aloyce Bigirimana dushikiriza makuru yo hijya no hino ku isi.
Takize mwaramutse Fidel mwaramutse n'abaduteza amatwi muri aka kanya turahera kuyavugwa muri Mali. Ishyirahamwe mpuzamakungu riharanira agateka ka zina muntu Human Rights Watch ryagiriza abasirikare ba Mali hamwe n'abajihadiste ubwicanyi bw'agahomera bunwa kuva mu kwezi kw'icumi na kabiri muri icyo gihugu cyo mu karere ka Sahel. Human Rights Watch isaba leta ya Mali kutohoza kuri ubwo bwicanyi. Raporo y'iryo shyirahamwe yitezwe kuja habona ejo ku munsi wa gatatu ivuga ko abasirikare ijana n'indwi, abasivili ijana n'indwi barimwo abadandaza, abakuru b'imitumba, abana baheruka kwicwa mu bice byo hagati no mu manuko bushira uburengero bw'icyo gihugu kuva mu kwezi kw'icumi na kabiri. Umwene gihugu ari mu babajijwe na Human Rights Watch yavuze ko n'abasirikare b'abazungu bari mu bagirizwa ubwo bwicanyi, ariko iyo raporo ntiyatanze umwidondoro w'abo basirikare abo ari bo. Human Rights Watch isaba yavuze ko leta yemereye ko abajandarume bagiye kugurura amatohoza kuri ibyo byagirije bigaragara muri iyo raporo. Ahandi havugwa ihonyango ry'agateka ka muntu ni muri Arabia Saudite. Komiseri w'ishami rya ONU ryita ku burenganzira bwa muntu Michel Bachelet ejo ku munsi wa mbere yaraneguye ubwicanyi bwakorewe abantu 81 muri Arabia Saudite ku munsi umwe gusa. Yasabye ubwo bwami guhagarika igihano cyo kwica. Michel Bachelet yavuze ko kwica abantu baciwe imitwe bishobora kwitwa ibyaha byo mu ntambara mu gihe bikozwe n'ubucamanza budaha uruhande ruregwa kwiregura. Arabia Saudite yavuze ku munsi wa gatandatu ko yishe abantu 81 mu munsi umwe gusa ku byaha bifitanye isano n'iterabwoba. Abantu barenze abishwe mu mwaka wose wa 2021 muri icyo gihugu, ibyatumye abaharanira agateka ka zina muntu bahagurukira rimwe. Ikimenyesha makuru cya leta ya Arabia Saudite cyavuze ko abishwe bari mu beketswe kw'ibyaha by'uko bari mu mihari y'iterabwoba ishamikiye kuri leta ya Kiisilamu Al-Qaida hamwe n'abarobere b'abahuti muri Yemen cyanke iyindi mihari y'iterabwoba. Bachelet yavuze ko Arabia Saudite iri mu bihugu 38 bikibandanya gukurikiza igihano cyo gupfa. Tugarutse muri Afrika, abategetsi ba Chad jo ku munsi wa mbere barahaye sentare mpuzamakungu mpanabyaha CPI wahoze ari umukuru w'abagwanyi muri Centrafrica akekwa kuba yarakoze ibyaha byo mu ntambara hamwe n'ibyaha bya kiremwamuntu. CPI yavuze ko Maxime Geoffroy Eli Mokone Gawaka akekwa ibyaha yoba yarakoze mu 2013 n'2014 Ibangi no mu bindi bice bya Centrafrica. Naye mu makungu harabandanya havugwa intambara y'Uburusiya na Ukraine. Abategetsi ba Ukraine bavuze ko abasirikare b'Uburusiya barashe ibisasu vya muzinga mu micungararo y'umugwa mukuru Kiev ejo ku munsi wa mbere. Ni mu gihe intumwa z'Uburusiya na Ukraine ziri mu biganiro byo ku nshuro ya kane. Ibiganiro byabaye hakoreshejwe ubuhinga bwa video birasubira kuri uyu munsi wa kabiri. Intumwa ya Ukraine muri ibyo biganiro yavuze ku munsi w'Imana ko Uburusiya bwabumvirije ibyo basaba kandi ko ibiganiro byari bitanguye gutangura kuvamwo ibyubaka. Ariko naho biruka, abategetsi muri Ukraine bavuga ko umuntu umwe yishwe igihe inzu yo kubamwo y'amagorofa 9 yaterwa bombe mu buraruko bwa Kiev ejo ku munsi wa mbere. Bavuga ko igisirikare cy'Uburusiya cyarashe kandi ahingurirwa indege ku mugwa mukuru, ibyateye imbeya z'umucanwa mwinshi cyane. Ibitero bikurikiye iyindi misile Uburusiya bwateye ku ikambi ya gisirikare ya Ukraine iri ku birometero 25 imbere yo gushika ku rubibe rwa Pologne igihugu cyo muri Otani. Abantu hafi 35 barishwe, abandi jana mirongo itatu na bane barakomereka mu gitero cyabaye ku kigo mpuzamakungu cyo muri Ukraine kijejwe kubungabunga amahoro n'umutekano. Nayo muri Yemen ibigo bya ONU hamwe n'amashyirahamwe atanga imfashanyo arenga cumi yavuze ko abantu barenga ibihumbi ijana na mirongo itandatu na kimwe muri icyo gihugu bagiye kwinjira mu bihe by'inzara mu gice cya kabiri cy'umwaka wa 2022. Ibitigiri bizoba byiyongereye inshuro zitanu zose kubiriho iki gihe. Ibi biri muri raporo yasohowe ejo ku munsi wa mbere n'urunani rwayo mashyirahamwe arenga cumi arimwo yafasha mu bikorwa by'iterambere. Iri gabisha rije imbere y'inama y'umwaka y'amashyirahamwe atanga imfashanyo igenewe Yemen izotunganywa na ONU ejo ku munsi wa gatatu. Yemen yinjiye mu ntambara hagati y'abenegihugu mu 2014 igihe abarobeli b'abahuti bashyigikiwe na Irani bigarurira umugwa mukuru Sana hamwe n'igice kinini cy'igihugu mu buraruko. Ibi byatumye leta ihungira mu manuko mu nyuma ija gushika muri Arabia Saudite. Aya mashyirahamwe afasha mu bihe by'iterambere avuga ko abantu imiliyoni 19 bo muri icyo gihugu cya Yemen ku miliyoni 30 zikibamwo bashobora kuzobura ibifungurwa hagati y'ukwezi kwa gatandatu hamwe n'ukwezi kwa 12 k'uyu mwaka.
Urakoze ya Rois Bigirimana kuri ayo makuru yo hirya no hino uhejeje kudushikiriza amakuru yo mu biyaga binini. Abaganga bane b'ikigo citaho amagara y'abantu cya Katarukuru kiburirwamo impunzi z'abarundi zo mu ikambi ya Mulongwe iri muri sector ya Mutambala territoire ya Fizi ntara yakivuye mu manuko muri Repubulika ya Demokrasi ya Kongo baranyurujwe n'abantu bitwaje ibigwanisho mu ijoro ryo ku munsi w'Imana uca ari ku munsi wa mbere.
Naringwaye malaria mbyutse mu gatondo ngiye kwa muganga duhura n'abantu barimo baragaruka bambwira yuko baraye batwaye abaganga.
Uyo ni Kabura Gabriel umwe mu barwayi bahora bitabwaho n'abo baganga. Mu Burundi igipolisi caraburahuje kirahagarika ejo kuwa mbere ikiganiro cyari kigenewe abamenyesha makuru. Icyo kiganiro cyari cyateguwe n'amashyirahamwe abiri PASEM na ORICOM. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Mu Rwanda mu ndwi iheze hari abanyagihugu babwiye abagize inama nshingamateka ko basanga batabavugira uko bikwiye. Abo n'ababa Inyarutarama mu gisagara cya Kigali bamaze imyaka igera kuri itanu bugarijwe n'ibibazo bavuga ko ubutegetsi bushaka kubimura mu matungo yabo ku gahato. Eric Bagirubusa yakurikiranye ibiganiro byabo.
Hari mu ngendo bagize inteko ishingamategeko umutwe w'abadepite barimo basura ibikorwa remezo bitandukanye mu mujyi wa Kigali bakanagira umwanya wo kumva ibitekerezo by'abaturage. Ku gicamunsi cyo ku cyumweru cyarangiye itsinda ryagiye mu murenge wa Remera mu karere ka Gasabo ryaganiriye n'abatuye uwo murenge biganjemo abatuye mu kagari ka Nyarutarama mu midugudu ya Kangondo na Kibiraro basabwa kwimuka ku bw'ibikorwa by'inyungu rusange. Muri ibyo biganiro abaturage bagaragarije intumwa za rubanda ko bamaze imyaka igera muri itanu bafite ibibazo byo kwimurwa ku gahato ariko inteko ikabyumva bikarutse karumira. Uwitwa Jean Claude Wamungu abimburiye abandi imbere y'abadepite yababwiye ko babateranye mu kibazo cyabo ntabura kwemeza ko wamuha ububasha yasesa inteko kuko nta kimari yabo hagarariye.
Ni gute rero baduhagarariye imyaka itanu igashira nta n'umwe uravuga ikintu mu nama zose bakuru? Ndamuze mfite n'ubushobozi rwose nuko ntabwo nabona njye nabakuraho. Niba ari bagarariye umuturage ukaba utamuvugira kandi abantu bose babireba none se ubwo baduhagarariye?
Mu gisubizo yahaye abafite ibitungo Inyarutarama depite Solange Uwingabe wari uhagarariye itsinda rya Agiye Remera yavuze ko u Rwanda rufite inzego z'ubutegetsi buri rumwe rwigenga. Yasobanuye impamvu inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite abarizwamo wahisemo guceceka kuri iki kibazo.
Ntabwo ari byo ntabwo iyo nteko yabikora ahubwo iyo nteko ikoze ibyo byari niyo yindi yaseswa ahubwo ureke ibyo bavuga buri butegetsi burigenga. Niyo mpamvu tumvise inteko ikijya impaka kubera ko izi neza ko cyashyikirijwe ubutabera, ubutabera buzagira umurongo
kubw'abaturage bo muri Nyarutarama bagasanga leta yari imakaje ubusumbane hagati y'umuturage nyiri umutungo n'umushoramari ushaka kubimura. Bwana Charles Nzeyimana wo mu mudugudu wa Kangondo ya kabiri n'ibyabwiye abadepite.
Twifuza ko amategeko yakurikizwa ndetse n'ingamba yatora tugahabwa ibyo dusaba nta analyse. Kuki leta yaba irebere mu bushoramari kuruta uko irebere mu baturage? Kuko iyo tureba ibibazo byacu, leta yengamye cyane ku mushoramari kuko bazanye amafaranga bazajya ku munsi.
Depite Uwingabe akavuga ko imyumvire y'abaturage kuri iyi ngingo itari mu murongo mwiza, kubwo uyu mudepite bakwiye guhindura imyumvire.
Ntabwo ari byo bose niba munafata mutyo uritera umutima mubi, kandi nta mpamvu iyi leta yacu iremerera umuturage. N'uwo mushoramari yakira ni mu nyungu z'igihugu, ni mu nyungu z'abaturage. Iterambere tugezeho
inzego zitandukanye zakunze gusimburana kuri iki kibazo cy'abatuye Nyarutarama, ariko bisa n'ibyananiranye. Mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani hari irindi tsinda ry'abagize inteko ishinga amategeko umutwe wa Sena bagiye kuganiriza aba baturage ku ngingo yo kwimuka, ariko birangira ubwumvikane bubaye buke ku mpande zombi. Icyo gihe abaturage bahisemo kwikubita barataha, basiga abo basenateri mu nama kuko bumvaga ibyo bababwira bidasubiza ibibazo byabo.
Tubwire udaciye ku ruhande bakubwiye iki, utuzaniye ikihe gisubizo? Nge nta gisubizo mbazaniye, kuko ewe uhimba ibisubizo n'ibitabaho ngo mbihimbe.
Kuri Bwana Uwamungu afatiye ku gihe ikibazo cyabo kimaze, kandi inzego zigisimburanaho, yabwiye Ijwi ry'Amerika ko hari aho yiteze igisubizo.
Ahubwo buri igisigaye ni Perezida wa Repubulika wenyine azabyuka mu gitondo abitekerezeho, avuga ati mufashe abo bantu b'Inyarutarama kandi bizahita bikemuka. Kuko abandi bose barananiwe, uhere ku nzego zose zibaho zikomeye muri iki gihugu, bose barananiwe.
Iki kibazo cya Nyarutarama mu midugudu ya Kangondo na Kibiraro gifata umuzi mu bihumbi bibiri na cumi na karindwi, ari nabwo aba mbere bakorewe igenagaciro ku mitungo yabo. Umujyi wa Kigali uvuga ko ushaka kubimurira mu mazu yubakwa n'umushoramari mu Busanza mu karere ka Kicukiro, mu mugambi wo kubahiriza imiturire ijyanye n'igishushanyo mbonera cy'umujyi. Ariko hari abatabikozwa.
Igishushanyo cy'umujyi nk'uko bakitubwira ko ari cyo bari kubahiriza, itegeko ryacyo ryatuye muri bibiri na cumi na kabiri. Twe twari dutuye aha hantu dusanzwe tunahaba, nta n'ikibazo. Itegeko ry'umujyi rero ritowe ntabwo ryaza kubangamira uburenganzira bw'umuntu n'aho atuye, ahubwo bari bakwiye kwiga n'icyo bagomba gukora, kandi nta n'ikindi bizo banakiza amategeko barayatora.
Kugeza ubu aba baturage bari mu byiciro bitatu: icyiciro cy'abemeye kwimuka mu mazu nk'ingurane, abayanze bagahitamo kugana iyi nkiko basaba ingurane ikwiye mu mafaranga, n'ababuze uburyo bwo kugana inkiko. Ni ikibazo kireba imiryango isaga igihumbi magana ane. Hagati aho icyiciro cy'imiryango makumyabiri n'ibiri yareze umujyi wa Kigali, urubanza rwabo ruzafatwaho icyemezo ku itariki ya munani z'ukwezi gutaha. Ehoje urubusa Ijwi ry'Amerika i Kigali.
Tugushimire Eric. Mu Burundi igipolisi cyaraburabuje kirahagarika ikiganiro cyari kigenewe abamenyeshamakuru ejo ku wa mbere. Icyo kiganiro cyari cyateguwe n'amashyirahamwe abiri, PASEN na ORICOM, aharanira ubutunzi akagwanya ibiturire n'isesagurwa ry'amatungo ya leta. Ibindi kuri iyi nkuru na Pierre Claver Niyonkuru.
Amashami yigenga PASEN na ORICOM aharanira iterambere ry'ubutunzi akongera akagwanya ibiturire n'isesagurwa ry'amatungo ya leta, yari yifuje kunegura no gutanga umuti ku matati amazindwi hagati ya leta ku ruhande rumwe, hamwe n'abunguruza abantu ku mapikipiki, amakinga n'ibigendera ku mapine atatu bita bajaji canke tukutuku mu gisagara ca Bujumbura. Ku rundi ruhande, leta iherutse kubabuza kwinjira mu gisagara ca Bujumbura ikibarungika gukorera agati mu gihugu no ku nkengera y'umugwa mukuru butunzi Bujumbura. Yamara ikiganiro ayo mashirahamwe yari yatunganije kugira abayarongoye bashikirize iryo bagona cavuye gihagarikwa haheze nk'iminota cumi n'itanu gitanguye. Igipolisi kirongowe na Artemo Nzitabakuze atwara igipolisi mu karere karimwo gisagara ca Bujumbura cavuze ko ataruhusha ayo mashirahamwe yasavye.
Twese turabona ko hari ikibazo c'umutekano, nta muntu atabibona, twese turabibona, mugabo tugomba gutanga intererano kugira ngo
security in box.
Mahoro neza.
Ariko
twese twashimira umukuru
Fortin Dikuma natwara PASEN na Gabriel Rufyiri atwara ORICOM baneguye iyo nyifato kuko kubwabo bashaka guterera no kwerekana ingaruka mbi z'ingingo iherutse gufatwa. Fortin Dikuma na aragaruka kuri izo ngaruka mbi.
Ngabo tukabona iyo ngingo ifashwe ishobora gufata imiryango ishobora gushika ibihumbi ijana, tukaraba umutekano nyine ushobora guca umererwa nabi kubera abantu babuze akazi, ushobora kugura barangura urabye ajya amatugutugu canke ayo mamoto umutaha urimwo. Twe turabona ko ari hafi n'imiliyaridi mirongo itanu z'amarundi ziyede, numutahe munini cyane tutumva inyene mu kanya gatoyi umutahe woba ugira uce ucikusa hanyuma tukaraba ibiciro cyangwa inzira kubura kubera igisagara kitakironka byangombwa arayo matayo makaraza mu gisagara ibyo bintu byinshi biza mu gisagara ucura ruhindiye muri uwo munsi hanyuma ikijyanye n'amatagisi urudaraza rwahora rutanga tutavuze rimwe n'amarasura kwigiye kubaja kuyumwiheburo rwacu tugiye mu wundi muntu uza arashyira umutaye mu kintu azobazi ko bizogenda gute ivyo ni ibintu bitira insecurity mu muntu wewe
abo bunguruza abantu ku makinga amapikipiki na bajaj agashavu ni kose
twayakiriye nabi cyane no kwiba mbere twogenda kwiba mu bisanzwe uyu muntu agiye kubura agasabune umuntu agiye kubura lasio umuntu yena docatekereza icaye kwiba abalasegerereza
iyi ni ngombwa ntituyakiriye neza kubera iduhohotera nka James abana batatu babiri bariga urumva nta naga kandi ushobora kuronka ko heza
natenyenya tureki tugatatu twononye tugiye kuko mu bana nk'inyoni
mukavuga ngo hazoba hari imiduga gusa nabonye ntibizokunda ba bantu bazoba mara bazoba sokora niyo miduga babakamaye kuki
aho niho abatwara amashami parseme na Oricom bafatira mu guhamagarira leta kudafata minenerwa ico kibazo kuko kubwabo gishobora no guhungabanya umutekano w'igihugu Gabriel Rufyiri ni jambere yaragiye habona agashikiriza ikiganiro inyuma yaho ataye mu gihugu mu ntango z'uko kwezi kwa gatatu ni mu gihe yaramaze imyaka irenga itanu aba mu gihugu ca Luxembourg ku mugabane wa Buraya twamubajije ko ihunguka giwe atari iryo ryoba ryatumye ikiganiro gihagarikwa na wishyura ko atari yarahunze
guhunguka no kuvuga ikindi muhira ndi mu gihugu byo guhunguka rero sinzi icyo bisigura ndi mu Burundi ndi mu Burundi nibaza kwicyo gikwiye kandi cyumvikana gusa nari maze iminsi ntahari imyaka itari mike mugabo twebwe bari batubwiye yuko umuntu azotanga intera na takibazo kuko guterera mu gihugu ntibisigura gukoma mashi ibyo leta yo byose ikoze ngo umuntu acha koma mashi byose nibaza ko byogenda guke kuko naho twatuko turava naho twatuko turaja kuvuga yuko twese tugomba kuvuga ururimi rumwe nk'inka nibaza yuko ibyo bintu bitoshoboka nta nahamwe vyigeze bishuka naho byashobotse harageze igihe birananirana
umuti w'ikibazo c'abatwara amapikipiki n'amakinga uracari kure kuko ubu ivyo vyuma vyunguruza abantu n'ibintu bitemerewe no kubikwa mu mazu y'ababitunze hagati mu gisagara ca Bujumbura umukuru igihugu Evariste Ndayishimiye yaraje abakuriye inkoni kugishitsi kwingingo ari ntasubigwamwo kuko yafashwe mu ntumbero yo gukinga umutekano mu gisagara hari mu mpera zindwi iheze mu ntara ya Muyinga ari kumwe n'abajejwe intwaro ibiharuro bitangwa n'amashirahamwe ahuza abo bunguruza abantu ku makinga n'amapikipiki byerekana ko abegwa n'iyo ngingo bari hagati y'ibihumbi 80 n'ibihumbi 100 Pierre Clavier niyo nkuru Kigali ku bwijwi rya Amerika
tugushimire Pierre Clavier mu Burundi kandi abakora umwuga w'uburovyi mu gihugu ntibariko baritabira kamo ko gutangira intererano ziba uko kwezi gutasha abakozi babo bategwa n'ishyirahamwe INSS kugira baziganirize kazoza ni mu gihe ishyirahamwe ry'abakukuruke mu Burundi vuga ko hari abakoresha bataziganiriza kazoza abakozi babo mu mashyirahamwe INSS na ONPR ni inkuru y'ijwi rya Amerika ryifashishije abanywanyi bayo musomerwa na Desire Hatunimana ari mu Rwanda
inyuma yo kumenyeshwa ko batazosubira kwinjira mu mazi y'icyaga Tanganyika badatanze intererano abakorera muri icyo kiyaga bavuga ko batagira abacira nabo bamira bagasigura ko ikibazo kiri ku babakoresha abo nabo babwiye abakunzi b'ijwi rya Amerika igituma batariko baratanga izo ntererano basabwa n'ishyirahamwe INSS riziganiriza akazoza abakozi babo ba leta canke abakorera bigenga
hariho amezi atubera meza yo kuronka imboga ayo mezi rero nayo ne aba misi mike rero niyo mpamvu naka kazi kacu saka kontra uno munsi umukozi uramurira INSS ugaca ejo mukavana
muravye nta mushahara bise ku kwezi donc ari kibonetse bavuye kuri bakakizana muragira depense system kabigamana n'abarozi
kuri buri murovyi ishiramwe INSS teganiriza kazoza abakozi risaba ko abarongoye ibipe batangira buri murovyi interano y'amafaranga y'amarundi ibihumbi 5 n'amajana 2 kuri buri kwezi abakoresha abarovyi kumweha wakajaga muri commune Mutimbu z'intara ya Bujumbura babwiye abakunzi b'ijwi rya Amerika ko badatahura ingingo ya INSS
hanyuma bo baje batubwira ko bafite ibyo bafatiye ko zibintu bafatse ko byibiharuro twe twarabye ko bidashoboka ko nko kuri uyu mwe habacu bakajaga umwanya mu namezi menshi abaruje turabura usanga ameza 3 ameza 2 ne duparve na kuronkamwo ayo mafaranga ngabo bagacatubwira ngo tuzo gukotereza umurovyi ku kwezi kana umwaka wose natwo mwaka hagiye usanga mu mwaka turonse imboga nka meza 2 cyangwa meza 3
ishyirahamwe ryo gukingira no guteganiza akazoza abakozi rimenyesha ko ridatahura iyo myidogo y'abakora umwuga wo kuroba Jean Petit Ndikumasabo ajejwe injira ry'abakozi mu ishyirahamwe UNSS yabwiye abakunzi b'ijwi rya Amerika ibyo bari basezeranye n'abakora uwo mwuga
navuga nti iyo myidogo ntifashe kuko kuva mu 2020 twaciye tugira amanama yo kuba sigurira ibiri muri bitegeko kugira babe baritegura turabisigura turi kumwe n'ababarongoye turabisigura turi kumwe n'ababaserukira hajya kumyeha hanyuma turabisiguriranira nabo nyene abarovyi n'abapatron pêcheur bahati kumburi iyo myidogo ituruka kubera ubu hageze gushira mu ngiro ibyo twumvita
nayo kibazo cyuko hari gihe bataba ariko barakora kubera ibiyaga bibavyugaye ishyirahamwe UNSS nta kindi gisaba nuko bo bimenyesha kugira iryo shyirahamwe naryo ntiribandanye guharura rigasubira ari uko basubiriye ku kivi ivyo biruko mu gihe ishyirahamwe ry'abakukuruke mu Burundi rivuga ko ribabajwe n'ingene hari abakoresha badatangira intererano abakozi babo mu mashyirahamwe abategekaniza kazoza Joseph Muhutu arongoye iryo shyirahamwe ku rwego rw'igihugu yabwiye abakunzi b'ijwi rya Amerika ko abarenga 38% badatangirwa izo ntererano afite icyo asaba ishyirahamwe UNSS
turaje abakozi bariho ubu barenga 212,248 muri abo 180,881 n'umwe nibo batangira abakozi intererano mu gihe 131,647.9% badatanga intererano y'abakozi iryo ni kosa cyane rikomeye nibaza rero ko UNSS yotegerezwa kwishuza ayo mafaranga ikaheza ikaraba nuko abo bantu bataziganiriza abakozi babo bufatika ingingo zihambaye ku buryo bitotuma umukukuruka ari wahagwa
abakora umwuga uburovyi ku butaka bw'u Burundi baba 15,400 nkuko bimenyeshwa n'ishyirahamwe ry'abarovyi mu Burundi Gabriel Toyi arongoye ishyirahamwe ku rwego rw'igihugu agahamagarira abakora umwuga w'uburovyi kwitabira ako kamo ko kwizigamiza kazoza kabo bazikora ko bageze mu zabukuru
urakoze Desire gutusomera iyo nkuru muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abaganga bane b'ikigo nderabuzima cya Katarukuru kivurirwamo impunzi z'abarundi zo mu ikambi ya Murongwe iri muri sekitori ya Mutambara teritwari ya Fizi intara ya Kivu yo mu manuko baranyurujwe n'abantu bitwaje ibigwanisho ni inkuru y'umumenyeshamakuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo ari buvira
amakuru y'Ijwi rya Amerika yikesha Societe Civile yo muri Baraka yemeza yuko aba baganga bashimuswa gana saa moya z'ijoro zo kuri kino cy'umweru tariki ya 13 y'ukwezi kwa gatatu umwaka w'2022 amakuru y'ishimutwa ry'aba baganga yemezwa kandi n'umuyobozi w'akarere k'ubuzima ka Baraka Dr Mangayiko Sadiki Albert uyu muyobozi avuga yuko muri abo baganga bashimuswe barimo n'umugore umwe wari usanzwe akora muri serivisi yo kubyaza ababyeyi ishimutwa ry'aba baganga riteye impungenge impunzi z'abarundi zo mu nkambi ya Murongwe zari zisanzwe zivuriza ku kigo nderabuzima cya Katarukuru kuko uyu munsi hari zagiye kwivuza zibura bazivura Kabura Gabriel n'umwe mu bagwayi babuza babavura bageze Katarukuru
naringwaye malaria mbyutse mu gatondo ngiye kwa muganga duhura n'abantu barimo baragaruka bambwira yuko baraye batwaye abaganga rero je nagenda shikayo ariko ngeze kwa muganga nasanze koko inkuru ariyo abo twahasanze bari mu mwiheburo n'abagwayi barimo bamwe barimo baravayo bari mu bitaro tumaze iminsi miremire ko turavuga ikibazo cy'umutekano none rero ubu bigezaho rero ho nyaho ku magara y'abantu abaganga barabatwaye aha hajengwaye malaria ubu sinimwe ndabona ingene nza kwivuza mu gihe hariho bahora batuvura atamahera dutanze rero aha dufise umwiheburo utagira ukungana jewe handiko ndavuga ndi ku musego nta cyepfo cya ruguru cyo kwivuza by'ukuri turasavye ababijejwe barabe bakurikirane iby'amagara yacu n'ubuzima bwacu n'umutekano wacu
si abaganga bakora Katarukuru honyine uyu mutekano muke ugaragaraho ahubwo n'impunzi z'abarundi zikorera ubuhinzi mu itongo rya mwami Riri Kaseke zivuga yuko abantu bitwaje ibigwanisho bazihohotera ziri mu mirima
iyo turimira abenshi bakunda kurimira ahantu bita mu rya mwami
mwishamba rya Kaseke hirya y'ikambi ya Mulongwe n'ahantu akunze kuza abantu bitwaje ibigwanisho bo nyene bagahengera imirima yeze bakaba ari bo baza kwimbura bakazana n'ababagurira bakagura mu mirima y'impunzi bakaba ari bo biyegeraniriza amafaranga impunzi zarimye nazo zigatahuko ahandi naho bakaza bagasanga yizo mpunzi zikorerayo bakazaka udufaranga ziba zifise amatelefone aherutse ko mu damu yafashwe ku nguvu aracari mu bitaro by'ibaraka n'ubu
bafashe abana biwanje n'umutama abantu batanu babiriza mu ipori mujyamwa babiriza mu ipori babaca amaheri 200,200 amahera 200,200 nayo napfuye barayatwara abana bahatswe kubafata ku ngufu ngize imana ndagaruka baragaruka ku mukuru
twagerageje kuvugisha ubuyobozi bwa groupe mwa batombwe anayo ikigo cya katorukuru giherereyemo kuri iki kibazo cy'aba baganga bashimuswe ntibyadukundira umuco wo gushimuta abantu ugenda ufata intera ikomeye muri teritwari ya Fizi umwaka ushize 2021 mu kwezi kwa 11 abashinwa batanu bashimutiwe mukela n'abantu bitwaje ibigwanisho kugeza uyu munsi batarabarekura Vedaste Ngavo kubwaradijwe rya Amerika ovira mutarakivuye
tugushimire Vedaste higanwa ry'inkino z'umupira w'amaboko wa basketball Africa League ball rirabandanya kubera i Dakar mu gihugu cya Senegal mugenzi wacu Eddie Gwema aratubwira ibyavuye mu nkino zabaye ejo ku munsi wa mbere
Ikipe ya Reg Basketball Club yaba ikipe ya mbere mu itsinda ryiswe Sahara itsinze US Monastery yo muri Tunisia. Umukino warangiye Reg itsinze US Monastery amanota 77 kuri 78. Ni umukino Reg yasabwaga gutsinda kugira ngo ishobore kubona tiki yo kuzakina imikino ya nyuma izabera i Kigali mu kwezi kwa gatanu. Pichu Kambo Yumanga ukinira Reg yigaragaje cyane muri uyu mukino atsinda amanota 16 yafashije ikipe ye gutsinda US Monastery no mukino wayobowe na US Monastery kugeza kuri karita ya gatatu ubwo ibintu byahinduraga isura ikipe y'abasore batozwe n'umunyamerika Robert John Park bakayobora umukino kugera urangiye imikino yo kuri uyu wa mbere yaribanziriza iya nyuma ikinwa kuri uyu wa kabiri yo gushakisha tike mu itsinda rya Sahara ikinirwa i Dakar mu gihugu cya Senegal ikipe ya US Monastery niyo izimbere ku rutonde rw'agateganyo ikabikurikiwe na Regio mu Rwanda ifite umukino wa nyuma uyu munsi uza kuyihuza na Club Ferroviario da Beira yo muri Mozambique undi mukino uteganyijwe kuri uyu wa kabiri urahuza Duke yo muri Senegal na AS Sahel yo muri Maroc undi mukino wabaye kuri uyu wa mbere wahuje ikipe ya Slack yo muri Guinea na AS Sahel yo muri Maroc umukino warangiye AS Sahel itsinze ku manota 91 kuri 81 ya Slack yo muri Guinea mu kwezi kwa kane imikino yo guhatanira tiki yo kuzakina imikino ya nyuma y'irushanwa rya Bal irakomereza i Cairo muri Misiri ahazakinirwa imikino yo mu itsinda ryiswe Nil amakipe atandatu agize iri tsinda arimo Zamalek yo muri Misiri ari nayo ifite iki gikombe Petro de Luanda yo muri Angola Cape Town Tigers yo muri Afrika y'Epfo BC Espoir Fukashi yo muri Congo Cobra Sports yo muri Sudani y'Epfo na FAP yo muri Cameroon imikino muri iri tsinda izatangira tariki ya 9 y'ukwezi gutaha kongere tubibutse ko kubera umukino uza guhuza Regio mu Rwanda na Club Ferroviario do Beira yo muri Mozambique uyu munsi mutaza gukurikira amakuru yacu yo kumugoroba ariko mukaza kuyumva ku masaha aya makuru asanzwe asubirwamo
turabasuhuje bakunzi banywanye ibijwi rya Amerika ukomeza dufatanye kubona amakuru agezweho kandi yizewe twasangiza abatwumva kubera iyo mpamvu turabasaba kutugezaho amakuru amafoto n'amashusho mubona aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugenda mwatugezaho n'ibitekerezo hamwe n'ibyifuzo mufite byadufasha kubanogera mwakoresha urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu cyangwa nomero ya WhatsApp ikurikira akamenyetso ko guteranya 1 2 0 2 4 4 1 9 3 1 ijwi rya Amerika ni radio yanyu
Radio ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti banywanyi naha aya makuru y'aka kanya garukiye mbwira umunsi mwiza umunsi w'amahoro n'amahirwe